Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Miriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe miganiro vy'uno munsi. Hano muri studio y'indwi muri kumwe na Joy Diane nahazongiye kuremesha ikiganiro muri isanga mukunda muyumva ku mirongo migufi ya shortwave ku batwumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Turi kandi live ku isi yose kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com adresse ya Facebook yacu ni VOA radio yacu.
Muri isanga muri kare kibyaga bigari bya Afrika ikiganiro gitumira abantu bo munze ngo zitandukanye bagasubiza ibazo by'abakunzi bijwi rya Amerika
kandi mu ntara muyinga aho bitamuri komine giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda
ngende mu gitagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nuko rero nchuti bakunzi ikaze muramenyere ko iminsi ya gatandatu urubuga barirwanya aho muherereye aho muba ma quartier atandukanye migabane itandukanye ya Afrika, Asia, Iburayi, Amerika hose urubuga rirwanya umutubwira makuru avugwa hiwanyu hari match tutashobye kumenya nko mu Burundi ntamenyesha makuru dufise bakidukorera kandi hari kandi amakuru atandukanye twagiye turabashikiza muri nondwe turiko turasozera nka yavugwa ku isi hariho nk'ivya Turkiya na Syria hariho zunga hamwe leta zume za Amerika ni mensha makuru twabatangarije yo murayavuga kwiki urubuga nirwanyu kugira ngo mudusangize ayo makuru ariko mu kudusangiza makuru nitwibagira yuko twatanguye na weekend kuri bamwe hari ariko barafata ingendo harabandi bari muhira baruhutse ko kwa gatandatu umuntu yakoze kuva kuwa mbere haragira igihe avuga ati reka nduhuke gato inacho gituma n'uturirimbo ntitwibagira nka kano karirimbo vazi na Kade Ben mu gihugu cy'u Rwanda niko duhereye ko twugurura rero kino kiganiro tukibaza ko aho muri kaza kubaryohera kaza kubaherekeza mu byo muri mwo byose muri ko murakora urubuga rero ni rwanyu turarindire kugira ngo dushobore kuyaga n'amatelefone tubihamagarira ufise ka WhatsApp urashobora kutubipa hama natwe tukaguhamagara inumero utubipa ko siyindi ni guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe iyo ni WhatsApp yacu guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ushobora kandi no guca ku rubuga rwacu rwa Facebook mukatubarira nimero yanyu hama natwe tukabahamagara vazi kabaryohere.
Je peux pas vivre sans toi, je suis perdu sans toi, baby. Vas-y, comme ça, c'est bon, baby. J'adore, baby. Ma nana, j'ai baby. Babe, I promise to never break your heart. No more drama, no more trouble. I'll be better, yeah. So baby, do me that, do me that, me that, baby. We nango umugati, umana nange no tahe, baby. Oh, vazi, kamsa, c'est bon, baby. J'adore, baby. Je peux pas vivre sans toi. Je suis perdu sans toi, baby. Oh, vazi, kamsa, c'est bon, baby. J'adore, baby. Na na na, j'ai baby. Baby, you're so.
complete. Baby, oh, keep your hands on me. Je peux pas vivre sans toi. Je suis perdu sans toi. Vas-y, vas-y, comme ça. C'est bon, baby.
J'adore.
Manana, j'ai nous taré. Je suis perdu sans toi. Je suis perdu, bébé. Sans toi, je peux pas vivre.
Ijugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turakira umurwi wa mbere w'abakunzi bacu ko twumviriza ijya nini wa mbere duse ni Innocent Innocent Ikadze Innocent Innocent uratwumva Innocent nimba utatwumva Anise we uratwumva
Yego
Yego herere he Anise
ndi mukirundo mu commune ya Rusoni
kuyirundo commune ya Rusoni haravugwa amaki mu Burundi
na mahoro kashimima
na makuru tuzaniye canke n'ivyo uvuga kuyo twagutangarije muri nondwe turiko turasozera
telefone n'umuntu yarayisengira niwe yabashije kubakura
niwe wayiturungikiye ubundi duhamagara amatelefone muba mwaturungikiye twacije ku ruga rwacu rwa Facebook. Ari kurumva ni muri isanga ku ijo rya Amerika mudusangiza makuru avugwa hiwanyu mukagira n'ico muvuze kuyo twabatangarije sinzi ko arayo dutangariza canke ico uvuga kuyo twagushikirije
oya kuje mwashire mino n'ibintu byaritwaye ego
urakoze ugira umunsi mwiza ariko tubonere hakaryo kukubwira wowe bose baturungikira ama numero kuri Facebook yacu baze baragedrageze baturungikire ama numero bazi ivyo turimo kugira ngo ducunguze umwanya ni na muto twa duseka ndari benshi bashaka kutubwira
sinabashije kuri iki kiganiro niyo mpamvu
ugira umunsi mwiza inimero wari wayidungitse turase ndikumana ndikumana uratwumva
cyane muri ngo kuri America
twaramutse turabona haracari igihe c'isaha 4 n'iminota 8
tweni wacu ni kumugoroba yego cyane murakoze ngo kuri America umunsi rero nituje kubaha mwakeramutse n'inga ndera mu cyane cyane ko ndi mu nkambi ya Nyarugusu iri mu gihugu cha Tanzania murakoze cyane
ukadutangariza makuru nyabakavuye ngaho Nyarugusu ga indikumana
uyu munsi twiri kubwira abashyitsi bari baje kutugendera ngaha harimo urongoye igipolisi cyo cya Tanzania harimo urongoye impunzi harimo n'abandi bategetsi batandukanye bari mu gihugu cya Tanzania
hama bategetsi icabazindukanye n'igiki
icyo cyabazindukanye ku ruhande rw'impunzi habaye imiriza yuko impunzi z'abarundi zo kuregeza zigatahuka ziragenda mu gihugu cyabo kuko hariyo hariyo n'abandi bageze ku 13 bavuye mu nkambi ya Nyarugusu maze kuja mu gihugu cy'Urundi mbere atancanze gusaba batarasabye n'imiduga hase baritwaye ati rero mwebwe mwukundi igihugu abana abanyu muhagenda mbwihugu cyanyu mukubaka igihugu indoto zanyu zikaba izo gukorera mbwihugu cyanyu cy'u Burundi kuko ngaha iwacu muri Tanzania nta terambere muzokora kuko muri impunzi ni muri kuri kuri kugwa na kimwe kiza rero umugende iwanyu ubwira ngo umugende mwubake igihugu cyanyu
nakama
yabuzwe ibi n'ibyo byabaye umukuru wa polisi nawe niwe yafashe ijambo rya nyuma kuri wari umutumire akabavuze yuko Tanzania sanzwe ahagarariye impunzi kandi akahagarariye umutekano agahagarariye umutekano wa kila muntu atwebwe zirashariga impunzi zihagaze neza zifite umutekano ukwiye ati bugaragara babazwa cyane n'ingorane zamaze ko ziratera dufata hafatwa impunzi z'abarundi mu bintu by'ubusuma atyo mugaragaza ibintu mukabihagarika mukaba mu mahoro
none ga ndikumana na kama umutekanya kwitaba urabye uko bimeze ngaho onye ndute
kambo biragoye bya ngo dutahe ahubwo nubwo twabashimiye cyane ko bitubye yuko batuduhungura ku ngufu gusa ngo nyimiriza ubishaka gutagata ibyo twabashimiye cyane kuko turuko cyaba ingwe zimwe y'ugucurundi natwebwe haracyarimo agahaze gutahuka biraba ngombwa ko dutaha
hanyuma hariho abavuga nko mu ndwiza badutangarije mu makambi atandukanye bavuga ati uko tubibona twebwe dusa nk'ababona nkaho umenga bahinduye umukenyuro ibyo kuvuga ko bari baravuze ko batazo dutana ku nguvu bariko basa nk'ababikora ko baratwatse na tumwe mu dupapuro turonkerezwa kw'imfungurwa ibyo ngaho niko bimeze hari ubwo ubona mu bo mubana cyane
abantu rwo izongorezira bandanya umuntu uyu munsi aba asanzwe ari mu nzu nyezina mugabo asubiye inyuma bakamutuma atagiye kuca kuya bwiwe akayasanga yamaze kwamburwa uburenganzira bwo kuba impunzi ibyo birabandanya cyane ari mu Rwanda ya Nyarugusu harimo abantu batari bake ngo bashike nko ku gihumbi bahura n'impunzi ariko iyi saha baramaze kwamburwa uburenganzira.
Urakoze cyane Ndikumana ugira umunsi mwiza ngaho muri Tanzania nduta mikambi yandu tugira umunsi mwiza hagataho tukiri kuri ivyo rero vyo amakuru avugwa mu makamba atandukanye muri Tanzania twabatangariza ko umukuru w'igihugu ca Tanzania yinginga impunzi z'abarundi gutahuka John Pombe Magufuli yemeza ko uturere baje bahunga ubu turiko turasubiramo umutekano hamenyesha ko abakozi b'amashirahamwe yitaho impunzi aribo babuza guhunguka bamwe muri izo mpunzi agasigura ko igihugu ciwe atampunzi zo kwirukanwa ariko ku ruhande rw'impunzi bo bavuga yuko amakenga ari menshi cyane bazohava batahukanwa ku nguvu turase niyo saba ikadze niyo saba uratwumva
ndabonga cyane cyane
uherereye
ariko ni Adela
ni Adela uherereye he Gadela
gerere mu gisagara cya Bujumbura
haravugwa maki mu gisagara kwa cya Bujumbura kumenga uvuga ngawumenga weekend ntiranatangura
weekend ni umwanya muto ariko akazi ni sawa ndetse neza hama mu gisagara cya Bujumbura hameze neza cyangwa umutekano ari wose kabisa ndetse no mu cyane kwa kundi hameze neza kugeza iki saha atagihindutse sinzi ko ari kubera haba ari mu bisagara bivuze ko umutekano burya mukabubwira umuntu nyemero ariko muri rusange umuntu arabishyize amaso wenda nariheza cyane hameze neza
hanyuma n'amakuru wari utuzani no munsi canke n'ico uvuga kuyo twagutangarije
kuri mwantangarije no kuyagenda bakogwa ku binyamakuru bigiye bitandukanye nagomba kugira ico mvuze ku gato nashatse kuvuga kuri aya makuru amategeko ari kuravugwa yo gutahukana impunzi byiza ngaho mu gihugu cya Tanzania byiza mu gihugu cy'u Burundi ni ukuvuga ingingo yafashwe n'abategetsi b'igihugu ni ingingo igiye kuraba ni byiza ko izo mpunzi zotahuka byo nyine ubwazo zibyumva ku mutima ko zikwiye gutahuka hanyuma ntawo basabira kuguma mu buhungiro ni byiza ko nazo zokwiyumvamo gutaha muga mu gihe zumva umutima uzitegeka gutahuka utari ku ngufu za bamwe n'abandi n'abafashe ingingo bumve ko bategereje kuvuga gusa ko impunzi zitahuka nka bimwe gufata ingingo ku nguvu kubera bamwe baba barahunze urangira baba bagisukoba ariko no gutera kamo impunzi zitazohunguka mu gihugu umuntu ariko arabumenga bimeze neza cyane
urakoze Adela
hari ikindi nashatse kucambaza mudukereye ukuntu dushobora gukurikirana ibiganiro byanyu ku rubuga WhatsApp nimba ari kuko mwashobora kudushyiramwo nk'abanywanyi ba Church of America tugakurikirana neza amakuru atakigoranye haba mutumye n'amaadresi agiye atandukanye abantu bategereje kubakurikiranaho
ikintu cha WhatsApp mukomeje kugisaba muri benshi kandi turabijije ko ataminsi myinshi isigaye kugira ngo dushobore gutorokanya nimero zitandukanye hama tubashe kuri urwo rubuga muze muraronka aya makuru ariko mukurindira kuri Facebook twaratangiye kuza tubashirira ko amakuru atandukanye mukurindira muzoze murayakurikiranira
hama hari ikiganiro kivuga ku munsi wa gatandatu cyo gutasha kivuga mu munsi wa gatandatu mu gitondo
susuruka. No kurungi kama numero de telefone yanyu muciye kuri Facebook hama ukiremesha akabahamagara. Reka tuze tubishikiriza abo vyega hama baze barabashira ko nabo nyene kuri Facebook baba basaba kurungi kayo manimero. Urakoze ubwira umunsi mwiza Adela. Turose kandi na Oscar ku yundi murongo wa telefone. Oscar, ikaze na wewe. Osika, mwiriwe, uherereye he? Mukayanza, haravugwa make. Na makuru tuzaniye canke n'intererano kuri twagiye turagutangariza. Duga ku ijambo. Ubu ikiro c'ibiturumbwe mu gishora kurangahe kuri abo bikorero twaboga Oscar.
Amajina tanu.
Hama wewe ukabona yuko ayo kwira umurimyi ari nkanga.
Mubisanzwe ayo kwira umurimyi yorenga n'igihumbi kubera nawe uciye wiyumvira mu mwaka w'2010 bakigushyira mu mirimo yabikoreshwa abo. Icyo gihe twarigeze kuba twohembwa amajana atandatu na 20 cyangwa hafi amajana indwi. Tubona rero kugera nk'uyu munsi tugeranije mu mafaranga y'Uburundi y'icyo gihe tugeranije no nk'uyu munsi yoba ari nk'igihumbi n'amajana umunani y'uyu munsi nibaza.
None ayo mahera yagiye gukoroka ava ku majana atandatu aja ku majana atanu bigenze gute?
Oya, nta kintu ngo nta myaka ibiri itatu yaheze. Kandi rero naho tukaja tubona tukaja twumva mu bihugu duhana imbibe hoho igiciro kiri hejuru y'amarundi.
Muramaze kuyaga burya aho ikawa sinzi neza igisati barizamo nkaho za Sojestal Kayanza. Muramaze gushikiriza ico kibazo mukumva ico bakigona ko izo mpinduka mwifuza ko zizoshikirwa nibamara gusubiza mu minwe ya leta.
Oya, ibyo twamasaba kishikirije mu manama atandukanye mugabo mu byo nta kivamwo hago mbere na nina nifuje yuko mwo zo laba n'umuntu akora muri iki gifata mu nzego zo hejuru ngo mutumira no kuyaje natwe mukabikimenyesha tukagira natwe twongo badafata ibibazo byinshi mu bisanzwe ikigo cy'ikawa y'akamaro abo nyine bari mu nzego zo hejuru mugabo umunyagihugu yesina ayirima
urakoze cyane rwose Oscar ubwira umunsi mwiza tuzogerageza dukoreye kuri ico kibazo tubariye.
Ego gusa mugo nari fite cyo cyabato akandi kabato. Halo. Ari kubaza cyiri nari naba batije ukuntu. Bise bote kandi nari mu bajya bagenzi bawe ba ikisema na n'undi. Nari naba batije yuko. Bise bote n'iradio byanwa ya masezerano ni radio farusi kandi no mu Burundi yo ndikana bose bagatwa yumva asanwe ikibatorero kandi ko mwa mwara kwite mukundi ko yo kunda arondi cyaje mali nara cyene yani n'ukuntu harumugangiriye ikiza ndi mu bikampire ndamatona n'aki yabadije kama tukamiri ndi na ikiye manye na ina radio ya bangwa do bika nasa kale uko nya waye mu mfati kuzi mu muta nawe ukabona na kuko address yiwe ya landi milanye mugo nda fifi menye tumwe mu do kibayo yo so hu so bona na tanga tukamenyana bise bote ndi ko mu bifasha mu ugize gatatu ndari giye ndi
uraza kuturungikira ubutumwa bwagutse ubicije kuri email yacu radio yacu arobaze jimira kaburungu canke kuri WhatsApp yacu utubwire uko ubona wewe byogenda
ubika
turungira tuguhamagare turabika nimero yawe urakoze ugira umunsi mwiza twese kandi na Isabelle Ikadze.
Isabelle
turumva tutariko turamuronka twari tugize imana turaronka umufaso ni cyangwa umwigeme ngira ngo turasubira ku murondera muhinga bw'ivyuma abafaso n'abigeme muri komuna twumvise namwe bwe tubahimirize kuturungikira ama numero d'hotel yanyu ya telefone ngira ngo dushobore kubahamagara via tahura twumva
umva
le uherereye
mereye Kanombe i Kigali mu Rwanda.
Kanombe haravugwa make
Kanombe turabona amahoro imvuriragwa uretse ko natwe dufite amakuru atari meza kuko ndi umutoza wa Acrobat mfite timu bita Rwanda Rosique de Soleil ka mu kwa karindwi ariko ubu tugeze tuzajya gukina mu kwezi kwa cumi harabura ibyumweru bibiri ariko twageze muri Minisiteri y'umuco na siporo tugera muri Minisoke ni ukubabona n'isaha nta cyizere dufite cy'uko tuzagenda tukaba rero tubasaba ko mwadukorera nk'ubuvugizi kugira ngo abana twateguye bafite imyaka umunani bazajye kwerekana impano yabo muri Bene.
Hanyuma aho bipfira ni hehe ni ukuvuga aho byapfiriye kugira ngo ntimushobore kuba mushobora kumenya ko muzogenda cyangwa mutazogenda
kubera ibyo byiza dukora no kwamamara kw'abana ku mpano zabo twagerageje kubitangariza Minisiteri y'umuco na siporo itwohereza muri federasiyo batubwira ko ariyo bifite mu nshingano ngo idufashe dutegure urwo rugendo tugeze muri federasiyo baraduteragirana hanyuma biza kubaho ubwo bukererwe bwose tuza gusanga imikorere yabo natwe isa nk'idafututse ku buryo bagezeho banavuga ko batatuzi kandi baraduhuguye baraduhaye n'amaseritifika ariko kugeza ku isaha harabura ibyumweru bibiri ariko abana bariteguye bahagaze neza ariko ngiye nko mu rwego rw'ubahagarariye nta cyizere ndabona kigaragaza yuko naba nticyeje kwitabira iryo huriro n'ayo mahugurwa nyafurika kugira ngo abana b'abanyarwanda babashe kugaragaza ishema ryabo muri iyo mikino ya jongleri bamenyereho nk'abana b'inzobere cyane natoje
hama muri rusange abana wateguye n'ivyaramuka bikunze bazogenda bangana gute
na abana 13 bose biga primeri harimo n'ababiri biga secondaire ariko uburyo bahagaze neza ko bamaranye imyaka myinshi cyane bategura ni timu yizwi kandi isanzwe ikora imbere mu gihugu mu Rwanda ku buryo aho tunyuze hose usanga hanze y'igihugu abantu bose batangarira impano zirimo abana b'abanyarwanda
hari icizere panaci wawe mbwa bakubwiye bati turashobora kubikemura nko mu minsi mbere y'uko mugenda hari inyishuraro
nta cyizere na kimwe ndaronka n'isaha ku buryo n'ubu ngubu nanjye hari imba z'umutima nkumva nta cyizere na kimwe turagira ko leta twarabitangaje cyane tubishyira ku turiyambaza abanyamakuru n'abandi ariko na n'isaha nta cyizere twe dufite nk'ikipe ngo tumenye ngo nitwe dushobora kuzayina nk'uko ari twe twatumyeho
ubundi amahiganwa nk'ayo uretse ko ibihugu bitandukanye bishobora gufata mu mugongo abakinnyi baba barungitse hari n'igihe ababitunganije ku rwego novuga rusange nk'aho muri Bena iryo shami ryabitunganije usanga hari ico bashobora gukora kugira ngo abakinnyi batandukanye bashobore kuvyitabira byoroshe ntaco bobo bakora ntacu babafashije
icyo bo badufashije nuko bavuze bati muri bashya reka tubahutumire badutumiye nk'abantu bashya kuko natwe ni ubwa mbere tuzaba dusohotse igihugu cyacu no kuvuga ngo icyo badufashije ni uku twemvita bakadutumira kugira ngo natwe tuzabashe kugaragara ku ruhando mpuzamahanga tunahagarariye n'igihugu na n'ibyo bari badufashije by'ubutumire gusa kuri bo.
Reka twemere ko mu ndwiza natwe tuzogerageza ku ruhande rwacu kubaza ababijeje aho bigeze tugatanga umuco, bibaye ngombwa nawe twongere tuguhamagare utubwire aho bizaba bigeze.
Murakoze cyane.
Ubwire umunsi mwiza ngaho Kanombe.
Murakoze cyane.
Ijwi ry'Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ikiganiro ni muri Isanga. Emmanuel Kaze nawe.
Ndi Nyagatare nanjye mu Rwanda.
Havugwa Makinyagatare.
Nyagatare rwose amakuru gahari ni yose, dore ko twatuma gutaka imvura. Kandi twarabuze ibyatsi by'amatungo, none dore imvura yaraguye, ibyatsi dusigaye tuyibura tukayira. Nta kibazo. Dore ko none muri mu minsi iri inyuma bari bazanye twa twuma dukongesha amata, twaba abana babandi bari badafite igikuriro, ubu nabo batangiye gukura kubera babonye ako kuma gakongesha amata, ubu nabo basigaye bayanywa nta kibazo rwose. Ubu ngubu twabyishimye kandi ubu ngubu tumeze neza nta kibazo. Avura karapfuye, imyaka iri kuzamuka imeze neza, birashishe.
Nuko reka twibaze yuko n'ivyimburwa n'ivyo kwimbura bizogenda neza. Twibaze yuko muzoshobora no kuronka utwo mwimbura ibiterwa bizokwimbuka neza.
Ibyo ngibyo. Ibyo ngibyo ni ukubifata nk'ibisanzwe.
Nuko rero ubwire umunsi mwiza Emmanuel ngaho Nyagatare.
Turabakurikiye Nyagatare yose abakunda.
Urakoze cyane kandi ntimukure ku murongo, mubandanye mutwumviriza.
Nuko twabuze radiyo yanyu ivugira inaha mu Rwanda.
Ariko ubu uri kuravuga, twari twagize ikibazo cya FM gato, ubu twaragarutse kuri FM 104.3, turumvikana 5/5.
Turareba n'ubu turabakurikiye no ku mbuga zose no ku mbuga nkoranyambaga zose.
Urakoze cyane rwose.
Nawe murakoze.
Ijwi ry'Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ikiganiro ni muri Isanga kuwa gatandatu, urubuga ni rwanyu, amakuru avugwaho iwanyu mu bisata bitandukanye. Hanyuma hambavuye amakuru mudusangiza, natwebwe turabareka mukavuga icyo twabashikirije, icyo mugona ku makuru atandukanye twabashikirije. Hariho nk'amakuru ya Siriya na Turukiya aho ibitero bikomeje, hari amakuru atandukanye yo ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hari amakuru y'igihembo cha Nobel citiriwe amahoro catahukanye umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed. Ibyo byose tuba tubareka kugira ngo mugire icyo muyavuga ko tumira mate gato hama tugaruke. I go walk you
like Rihanna. And if I got you, you go feel in my paraga. You don't care when I don't define you. My baby, tell me where you there. You don't care when I don't demand ya. I just wanna hold you tight. Now your body where they cross my brain. My baby, never me. My baby, no, they to a para. My baby, no, they boya. Taking off full level, na cookie collabo. Hope say you the feel the tornado. My baby, no, they to a para. My baby, no, they boya. Taking off full level, na cookie collabo. Hope say you the feel the tornado. If I got you, I go chop you like carrot too. If I got you, I go chop you like banana. I go walk you like Rihanna. And if I got you, you go feel in my paraga. She go search, she be baby. You know the color of woman, oh. She be baby. You know the color of woman, oh. I just wanna hold you tight. Now your body where they bust my brain.
Sheri koko, my baby, chive mia. My baby, no de kuwa para. My baby, no de boya boya. Taking off a level, na kuki kolabo. Hope say you the beauty tornado. My baby, no de kuwa para. My baby, no de boya boya. Taking off a level, na kuki kolabo. Hope say you the beauty tornado. If I got you, I go chop you like carrot too. If I got you, I go chop you like banana. I go walk you, I go walk you like Rihanna. And if I got you, you go feel in my parada. African
Ijugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda twabwiye ko ari muri weekend kwa gatandatu turasha mu turirimbo kugira ngo tubafashe kumererwa neza mu byo muba murimo bitandukanye. Isabel ari ku murongo wa telefone. Isabel ikanze.
Makoze cyane.
Turishimye cyane kwakira umukobwa ni gake turonka sinzi kuri umukobwa cyangwa umufasoni ndakwite gute.
Umukobwa.
Umukobwa ni gake cyane turonka abakobwa n'abafasoni kandi tuba twakeneye mu biganiro byacu bitandukanye. Uherega Isabel.
Yarere Kigali.
I Kigali haravugwa makinga hi Kigali mu Rwanda. Isabel.
You have 86.
Isabel aga telefone kiwe turumva kadashoboye kumugumana ariko aho muri ko muratwumviza muri abafasoni n'abakobwa. Turakeneye cyane amajwi yanyu ubiganiro byacu bitandukanye. Kugira ngo namwe twumve ico umugona. Turafise Ezekiel Card.
Ndabonye.
Uherereye.
Ibwambarango.
Ibwambarango ni mu ntara ya Ruyigi.
Ya
Kirundo. Haravuga amakinga ho mu Kirundo.
Je nashaka kubaza. Akabaza mbaza nuko u Rwanda n'u Burundi. Kuba baratandukanyije imibano bakaba barafunze twitwanyaje kubera tumereye nabi. Je nashaka yuko kumvikana bakagugura kugira ngo tuba twatemberanira.
None guys iki hari ubukubuza kuja mu Rwanda canke umunyarwanda uza kuja mu Burundi?
None ko n'igihe bisaba yuko mwatembera ugiye nko mu isoko. Ni musa kwenda guca kuri duane kugira ngo ndekondera passport.
Kera byari bimeze gute kuko ubundi urinda kwerekana icangombwa cawe n'atari passport hawe za laisser passer hariho za CPGL izo zose uko biri kose uri mu Burundi winje mu Rwanda wategeza kuvyerekana mbere.
Ariko biragoye cyo kimwe n'ubwa mbere. Ubwambe washobora no guca ku ruhande ukagenda mu gihugu ntubuca n'ibyo ukunda.
Hanyuma iyo ntara ya Kirundo bwambarangwe yo ifitanye imigenderanire idasanzwe n'u Rwanda kuko si kure na kure. Hari icahindutse cyane kuko nka kera hariho abavuga ko banagenda gusumirayo ugasanga bitereye mu Rwanda barasumye baratashe mu Burundi barundi gucyo na gucyo ivyo byose ntibigishoboka.
Kwa n'ibikunda kweri. Ukanarengana ukavuga ngo uragarutse. Ushikira ku nkoni.
Zandi.
Ushikira ku nkoni kabisa.
Industry kagukubita.
Abijejwe bashaka gukubita nyine.
Abijejwe imbonerakure nizo zijeje kubakubita. Wabusanga uri kuremeza ibintu tutashobora guhagarara ko badashaka kwisigura. Woduha akarorero kajya ari byabaye.
Ejo bundi mwe misi heze. Nuko umunsi ariko ari uwavuyeyo baramukubise.
Bakamukubita muziza ko yagiye mu Rwanda.
Ngo agiye kuvugana nabo kugira ngo apange uko zobatera u Burundi.
Hanyuma iyo ibintu nk'ivyo bishitse kuko izombonera kure nk'abatazi mbonera kure bariko ratuza nibutse yuko ari urwaruka rwegamiye umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD abo bantu yo muramutse bibaye hariho inzego zitandukanye zireje gutunganiriza abanyagihugu baba inzego zibanze baba police muri tura ico gipolisi mukavuga ati kanaka yandenge ya karimbi byagenze gutyo
rega noneho ni kuvuga ngo iyo gipolisi nacyo nyene igiye kureba usanga abaguremo abasindi dofidet
ni kuvuga ko witu yatacho biheza bigahindura hamugasaba iki impande zose gazeki
nasaba gasaba ko bukumvikana hamwe hanyuma igihe nkize amahane byo kugwama barebana nayo bikavamo bagahuza hanyuma santere nk'ubwa mbere na mbere mbere hose
urakoze cyane ngaho bwambarangwe mu ntara ya Kirundo ugira umunsi mwiza yego turase kandi muvunyi ku wundi murongo wa telefone muvunyi uherereye he nawe
ni Kigali Remera
Kigali Remera haravugwa make
na amahoro baturage bameze neza baratekanye kabisa
na makuru tuzaniye canke nico uvuga kuri twagutangarije muri nondwe turiko turasozera
urevye na makuru nyine yarabereye hano ku gace ka Gasabo nyine k'umuturage we yahuye nyine bakoraga akazi ko mu rugo kandi ubusanzwe mu karere ka Gasabo ntabwo ibyo bintu byari bisanzwe bihazwiho ko abaturage baba biremera ni abaturage baba smart mu bitekerezo no mu myitwarire
uyo yahuye yari mu rugero rwa rungana gute imyaka n'umwigeme n'umuhungu canke
urebye ntabwo amakuru aramenyekana neza ariko ku mbuga nkoranyambaga kugenda asakara ntiturabasha kumenya niba ari umugabo ari kuvuga ko yakoraga akazi ko mu rugo bishoboka kuba ari umugabo
mu bikekwa hari ibyo bavuga bikekwa ko byaba byaratumye ko kwiyahura hari ico bakeka
amakuru bashinzwe umutekano ntabwo barayatangaza ariko kigaragara cyo hano mu mujyi wa Kigali abantu bari gukomeza kwiyahura cyane sinzi ikibitera
reka tuzogerageze dutunganye ikiganiro kuko kuri ibyo
gusa ku makuru mutugezaho nta kindi kintu umuntu yakongeraho usibye kubashimira ndetse tujya dukunda kubakurikirana haba ku mbuga nkoranyambaga ndetse no kuri radiyo ubusanzwe igitekerezo nagira ngo bagezeho kwari kugira ngo nyine mujye murushaho gufungura imirongo ntabwo tubasha kubumva neza
ugufungura imirongo hariho FM yari imaze
hari ukuntu tujya tubasha gushyira kuri wa murongo wanyu tukumva gusamira ukuntu tubashe kubumva neza
ivyo biracameze gutyo turazi ko hari ikibazo twari tumaze iminsi dufise ariko cakemuwe ubu ngira ngo kwijana kane n'ibice bitatu muri ko muratwumva tankomanzi
ubundi ubu turi kubumva neza kabisa aya nyuma kindi nacyo kwagushimira nyine perezida wa repubulika nyine ku buryo abasha guha umwanya urubyiruko ndetse no kubaha umwanya bakisanzura kabereka ko igihugu ari icyabo aribo bagomba kugiteza imbere kukiba hafi no kukirinda kuri iyo mpamvu rero numva namushimira cyane ndetse nanashimira n'ubuyobozi bumufasha kuyobora iki gihugu nanasaba abaturage kuba maso bakagerageza kwicungira umutekano kuko muri kino gihugu abantu baba bashaka kwinjirira u Rwanda bari benshi cyane nanabasaba rero ko uyu muturage yarushaho kuba maso akabasha kwirindira umutekano igihugu n'icyabo
urakoze muvunye ngaho iremerera mu Rwanda ugira umunsi mwiza
sawa sana mukomeza mu bugwe neza
ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kwa gatandatu urubuga bari rwanya makuru avugwaho muri hari umenshi twabatangayije nayo mufise ico mu yavuga ko ikaze abari rwanya nkageho ngaha muri Leta Zunze za Amerika nuko abantu bane bakomerekeje mu gitondo n'amasasu atawa uramenya uwayateye muri New York muri Leta ya New York batanu bakomerekeye muri ayo masasu polisi y'igisagara ca New York vyaberemwo ivuga yuko atavyinshi irashobora kumenya kuri ayo masasu n'inkuru tuza kugaruka ku makuru yacu yo hanyuma Tose kandi Wilson kuyundi murongo wa telefone. Wilson ikaze.
Ego murakoze cyane.
Uherereye
di mu gihugu cy'Ubuhinde.
Mu gihugu cy'Ubuhinde haravugwa amaki mu Buhinde ga Wilson?
Mu Buhinde haravugwa amahoro, haravugwa urugendo rwa perezida w'Ubushinwa ariko agera mu gihugu cy'Ubuhinde. Aho yabonanye na mugenzi wiwe premier ministre w'Ubuhinde.
Nuko hambavu yavugwa mu Buhinde rero ayo icuvuga kwetwa gutangarije.
Ego nashaka kugira ico nshikirije ku makuru yerekeranye cyane cyane na nitahuka ry'abatavuga rumwe na leta mu Burundi. Aho icyo nashaka kugira mvuze nuko ni byiza cyane ko abatavuga rumwe n'ubutegetsi butaha mu gihugu kugira bategure amatora. Aba matora muri bya bose amatora ashobora gutuma impunzi zatashe zitaha, na cyane cyane ko hakiri benshi bakiri inyuma y'igihugu. Ariko mvunira kagohe leta yuko itogerageza gutahukana bibona bo yorohereza mu kuvugana nayo canke mu kuganira nayo. Ahubwo nabari abandi basigaye kuko hari abanyepolitike benshi bahunze igihugu bari hanze yacu. Leta yagerageza uko ishoboye kose nabo nyine bakiyumvamwo yuko umutekano wabo kubahirizwa mu gihe bataha, kugira ngo amatora aba amatora ateguriwe hamwe na bose, nasubire kuvamwo injyane, nasubire kuvamwo ibibazo bituma hari abandi Barundi bashobora guhunga bakaca inyuma y'igihugu.
Abo wavuga bahungutse tuributsa ko ari Anise Niyonkuru aheruka gutahuka mu gihugu cy'u Burundi ngani wari kuravuga.
Ego niwe nariko ndavuga.
Hanyuma ariko kuri ico hari amakenga akomeje kuva makambi atandukanye impunzi z'abarundi ziri na cane cane mu gihugu ca Tanzania, aho tuvuga Nduta, tuvuga za Nyarugusu n'ahandi. Bavuga bati basa nkaho bari ko badutegeka gutaha, basa nkaho bazohava batutahisha ku nguvu. Ivyo vyovyo ubivuga kwiki?
Kuri ibyo nyico nabivuga ko buriya iyo umuntu yarinze afata ingingo yo guhunga akava mu gihugu, turibuka neza yuko tubanze turabe neza iyo byavuye kugira ngo abantu barinde bavuga bati turahunze turavuye mu gihugu. Byavuye mu 2015 aho habaye injyane zerekeranye no kuvuga yuko bamwe bavuga yuko perezida hari ashaka kwitoreza manda ya gatatu, abandi bakavuga ati ya kabiri. Rero bitera ubwoba mu banyagihugu, hari abahunze kubera kuko bagize ubwoba, hari n'abahunze kubera ko by'ukuri bahohotewe n'abatavuga na leta. Novuga cyane cyane nk'imigwi ishingiye ku mugambwe uri ku butegetsi nk'imbonera kuri canke abapolisi. Rero hari abahunze, nibaza yuko umuntu arinze afata ingingo akava mu gihugu, si ibintu aba agiye kubera ko yishimiye, kubera ko aryoshe, ko aryohewe, murambabarira. Ni kubera ko bayumva ko mu mutima wiwe adatekaniwe, atamahoro afise. Rero iyo arinze afata iyo ngingo agahunga no guhunguka, ni ibintu ubwa mbere na mbere bigomba kuva mu mutima we, bapana yuko bamubwiye ngo hari amahoro. Ashobora kuba ayo mahoro abandi babona watayabona, tetetre bivanye n'icyatumye ahunga. Kuko mubanze mwibuke neza, hari abahunze bivanye n'ibintu bitandukanye. Hari uwahunze kubera ko yabonye ababanyi we bishwe, hari uwahunze kubera ko yabonye ko hari umutekano muke, hari uwahunze kubera ko yumvise ko bishobora kumera nabi. Rero no gutahukanaho nyine barakwiye kuraba buri muntu wese agataha kubera ko yumva bishake, atari kubera ko bariko baramubwira ngo taha amahoro yaraje. Rero birababaje cyane kubona leta zibiri, handiko ndavuga leta y'u Burundi na leta ya Tanzania, bashaka kwerekana yuko hari amahoro mu gihugu, bagashaka gutahukana abantu ku nguvu, hama bakavuga ngo bamwe bariko bataha kubera babishaka. Kandi by'ukuri urabye ubajije n'impunzi, hari impunzi ziriko zirataha ku nguvu, kuko bamwe hari bavuga ko impapuro zabo z'ubuhunzi babasabye ngo bari kwagira rusansumo bakazibima apre. Donc urumva basha baba oblige yo gutaha ku nguvu.
Imbere kusigira ico saba gusa twibutse yuko izo mpapuro kuravuga ari impapuro basanze bita stamp ngaho mu makamba atandukanye yo muri Tanzania nuvuye ko ngo hari habo batazisubije kandi bugingo batazi basubije nta nuruhusha bagifise bwo kuronka imfungurwa gucyo bakabona yuko ari kubirukana burundu.
Ego urumva kubirukana nabo batabishatse rero ni badakuguhunguka ni kubushake bw'umuntu.
Urakoze cyane.
Uri wese niwe yumva yuko mu mutima wasa amahoro yo guhunguka canke kuguma mu buhungiro kuko nibaza yuko ata muntu n'umwe ashimishwa no kuguma hanze y'igihugu narijya nk'aba turiko turavuga ari abantu bari mu makambi y'impunzi turazi mene babayeho mu buryo butari bwiza nibaza yuko nta n'umwe kwishimira kuguma
ubwo buzima. Urakoze cyane Wilson kuvyumviro vyawe ngaho mu Buhinde ariko n'ubu nkuko nabivuze mu biganiro bindi bitandukanye twagiye tuyagamo tugutume ku Barundi n'abanyarwanda bari ngaho mu Buhinde turabakeneye ivyumviro vyanyu turakeneye kuzatumva ico mugona ngaho turazi ko ari ugaruka gwinshi rwaba ariko bariga canke ariko bakora ibindi bitandukanye muzoze muraterera ivyumviro mu biganiro vyacu bitandukanye.
Ego cyane ubutumwa ndagushikana.
Urakoze ubwira umunsi mwiza.
Murakoze
nawe. Twese kandi na Jackson ku yindi murongo wa telefone. Jackson.
Sa.
Uherereye.
Nahereye Kigali Nyamirambo.
Nyamirambo haravugwa make.
Nyamirambo na makuru yandi adasanzwe tumeze neza umutekano ni wose imvura yaguye.
Nayo wari utuzanye canke hari ivyiyumvira ufise ku yo twagutangarije.
Ye nagira mbashimire ku makuru mutugezaho. Ariko ikibazo numva abantu b'i Kigali bavuga ko bakurikirana ku mukarere ka Rusizi kubakurikirana ntago byoroshye.
Ni ukuvuga ko FM itumvikana yo.
Ntago yumvikana yo neza bivuga bisamira. Umuntu habe ntacyo kuba yatora ibyo bari muri ko muravuga.
Iki kibazo turagishikiriza bo vyega barabe kuko hariho n'abandi batubwiye ko batariko baratwumva neza.
Mwaramukoze.
Ariko mukurindira ko bikemuka nimwibagire ko mushaka kumva ijwi rya Amerika muce kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com.
Ego.
Urakoze ugira umunsi mwiza Nyamirambo.
Namwe.
Bertrand nawe turi kumwe ku murongo wa telefone ikaze ku ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane.
Uherereye.
Nibona neza ndi Nyanzarake mu ntara ya Makamba.
Nyanzarake haravugwa Makimakamba.
Yewe icombona makano kawa no munsi. Aho umuntu yagenda cyipikipiki. Yari mu makosa. Yafashwe n'umupolisi hazi umuntu ugira mu mbonera kure. Bona afashe na mu mupolisi amwizayo kamenga sunzu bashya mu polisi. Cyane avuga rero nuko ubu nari mu mugambi uriya cyangwa n'uriya yereka kwinjira mu kazi k'abajeje umutekano kuko navyo bice bituma habamo ibintu bihugu by'imishamirano. Yego.
Ngira ngo bibwirwa benshi bikumva bene byo.
Yego.
Urakoze ugira umunsi mwiza ngaho Nyanza Lake.
Murakoze namwe.
Tofse Samuel ku yindi murongo wa telefone. Samuel Kadzi.
Ego murakoze cyane.
Uherereye.
Ndagende mu ntara y'Uburundi.
Mu ntara ya Ruyigi haravugwa make.
Ndo turi n'abacu mu ntara y'Uburundi ni ku mupaka wa Tanzania. Abantu n'amahoro kiretse utubazo tumwe tumwe twibonekeje.
Utwihanganire cyane gose Samuel, telefone yawe ikirumvikana nabi katubabaza no matwi n'abandi ngira ngo nuko bica bigenda reka barongera gusura guhamagara muhinga bw'ivyuma hanyuma utubwire ayavugwa ngaho muri Ruyigi turanabasabikaniza natwe bw'amakuru aba agezwemo. Ishami rya ONU gitaha ibiribwa PAM ritangaza yuko abagera ku 100,000 gushika ino saha ari bamaze guta bakomoka muri Siriya kwera imigwano ikomeje hagati ingabo z'aba Kurde hamwe nabo muri Turukiya. Navyo nyene turaza kubigaruka ku makuru yacu yo hanyuma. Ejo gya America Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro ni muri Sanga.
Monster Records.
There goes my baby, my baby. Mm-hmm. There's no other like my baby. So let me talk to you before bedtime. Yeah, let me whisper something sweet, sweet, baby. I'm better, better, better when I'm close to you. I'm better, feeling better.
Karirimbo ni Lose Control ka Medi na The Ben. Medi na The Ben ni abaririmbyi bo mu gihugu cy'u Rwanda. Turafise ni mubona ku yindi murongo wa telefone, ni mubona ikadze.
Yego murakoze.
Guhereka ni mubona.
Yendi Bujumbura mu Burundi.
Muyahe quartier neza na neza.
Ah ku Mutanga Sud.
Mutanga Sud. Amagana ku isengero ryo kwa ntabona.
kumugoka kanye naja kwa nawe nanye ni mande ya
haravugwa makinga huwe Mutanga Sud muri rusange n'u Bujumbura.
Ah ni Bujumbura kabisa umutekano ni sawa na meza kwe.
Nuko rero duga ku ijambo.
So
ni duga ku ijambo ryari rya kuzindukanya.
Je na nabonye nyene kwa na simbe ku Facebook gatoya nyene chamba na yuko namuse ariki kigani yonyene niyo gusanye na siki nimero yonyene kugira nzo gushora kugira mahigo yo kuyagana.
Nduka ku jambo turakumva.
Yego na imani sa kabisa cyenda bone imani sa.
Ubundi kwa gatandatu sivye ko mutubwira makuru abagezeho ahiwanyu turabahana kanya kukugira ico muvuga kuyo twabatangarije atandukanye haba mu gisata cha politique haba mu gisata c'imibano haba mu misata bitandukanye tugaruka ko hariho uburezi hariho ubworozi tugaruka kuri byinshi ku ijuru rya Amerika ukanya ni gwawe nimba ufise rico uvuga kuvyo twagutangarije.
Ijuru rya Amerika kweri no raziko itashya gusa tubikurikirana kuri Facebook nyene zizanye no kuguma nyene mutu giranye n'ibigezweho nyene natwe nyene turabakurikirana gose.
Urakoze ugira umunsi mwiza.
Sana murakoze.
Ndimana ku yindi murongo wa telefone nawe we tuguha ikaze ku ijuru rya Amerika wisange muri muri isanga.
Ndakunda kumva cyane.
Uherereye
ego divaye bizumbura mukanyesha mu fikara cha bujumbura
nduga kwijambo
yego metwashye na ingingo abanye politike yuko bari ko baratahuka hano mu Burundi kuraba ingene bimeze ko turi mu mutekano nkanje kandi ko turi ko cyikirira amatora mu mwaka ukoze wa 2020 cyo ni ingingo cyadushimishije yuko n'abazigaye inyuma ko bo cyo yuko kikere amatora amutse amatukura cyacu namwe mu matora azaza kugira ngo bararenganije abandi bararenganije cyo kigore hamwe turi kumwe ama kaba tu kitashe ari ngingo mu makufuri yafashe yuko yo gutabukana ingonzi ku ubu n'ingenzi zo twa ya kliene za cyiza bari kuvuga yuko agaca ubushatsi yitashatse akabaratenye.
Ariko yaraye yabihakanye yavuze ko atamurundi ariko aratahukana ku nguvu gusa ababwiye ati nimutahe kuko amahoro arahari mugabo ngo nta numwe tuzotahukana ku nguvu
ku gihe se babatakira ku nguvu wewe wagiye ho gusuma ukasi kumwe wawe wasanga bapakiye ku ngugu umva ivyo birababaje kwere wasanga n'ibintu byose babitwaye babapakira ku ngugu mugo gukishisha no wabona yuko boreka umuntu wese agacaha ugomba kwewe mu gihugu ciwe c'amavuko ruhama nacyo tukabakira neza hama abakira neza.
Urakoze ku vyumviro vyawe Nduwimana ngaho mu Kanyosha.
Yego namwe murakoze kuduhamagara kushikira Amerika kandi twaba mutwimbira ku minsi yose murakoze.
Ubwira umunsi mwiza turase na Niyongabo y'ikaze.
Yego namwe murakoze.
Uherereye
jewe ndi mu Kanyosha.
Nduga ku ijambo nawe.
Yego nikuvuga mwari
ni muri rusangi turiko tuvuga ku makuru atandukanye avugwa ijya nino gusa si byitahukana by'impunzi gusa
yego yego nkatwege nkubu uye aho mperereye mu gace atoyi ka Kanyosha turaze sonho sifa cifashe naje ndaherereye ahantu byari ha iminsi iheze harabereye intuze baraza ni ukuvuga nk'abanywanyi b'imigambwe bakagomba gushamirana twe turabona neza yuko amahoro araboneka nta mpamvu yotuma n'abahunze bahungurwa ku ngufu kuko turabona no mu minsi ntazobura abandi bahunga kubera ubuzima butera buba nabi cyane i Burundi ibiciro biduga ku munsi ibiciro by'ibiribwa ibiciro bitandukanye aha ni hatari
hama ugasaba iki abo vyegaga Nyonga
jewe nk'ico nosaba abo vyega nuko ababijejwe ababishoboye uraba ukuntu boja hamwe bakicarana bakavugana bakaraba ikintu cotuma abarundi tuba mwituze n'umwumvikane.
Urakoze cyane ugira umunsi mwiza.
Aba murakoze namwe.
Yego, akabe no kuri Niyongabo duce dusozerera ikiganiro muri sanga cuno munsi nshuti bakunzi mwe mwatwakuye muherereye ijya nino twashimire bivuye ku mutima. Reka nshimire Fatuma Limasi Kalala yegeranije amajwi hamwe na Engineer Justin bari kumwe muhinga bw'ivyuma Diane Nahazo nari ndemesheje muri sanga mushobora gusura kumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com ndabikebanure ndabipfuriza kugira weekend nziza. Turaza gusubira igihe c'isaha 12 ku makuru ngiye kwatororokaniriza azoba agezweho mu kurindira mubandanye kuryoherwa na programme zitandukanye z'ijwi rya Amerika. Tubasigiye kano karirimbo kora na karirimbo ka Amlison Vestine no murundikazi abarizwa mu gihugu c'Ubushinwa.